hari mu gatondo ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2009 aho ikiziga cya Ernest Manirumba cyatorwa mu rugo rwe ku mutanga mu gisagara cya Bujumbura ubu yari cyegera cyo twari shame Oricome rwari ibiturire n'isasagwa ry'amatungo ya leta yabonetse asanwa n'izwe abanze gukubitwa ikintu mu mutwe yarafise n'amaraso menshi amatoza yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro bya Manirumba byadomowe amadosiye atari make akibwa no mu nzu we byabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make ni dosiye yavugishije benshi haba mu gihugu canke mu makungu haratangazwa mbere n'isekeza ryo kurondera ukuri ku rupfu rwiwe yiswe Campagne Justice pour Ernest Manirumba igihe Ernest Manirumba yicwa ishami Oricome yari cyagiye cyuritwara yatangaje ko uwo mugabo yari kwagira amatohoza ku byerekeye dosiye y'ibigwanisho byoba byariko biragurwa mu mpisho bigenewe igipolisi cy'igihugu inyuma y'imyaka 10 amashami yigenga abona ko atakuri kuramenyekana ku rupfu rwa Manirumba abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye ariko ayo mashyirahamwe abona ko abafatwa ari nk'urwitwazo kuko ababatumye badakomwa komwa Gabriel Rusindi atwara Oricome
kugeza uno munsi ishyirahamwe Oricome n'abagenzi n'abakunda iby'intwari bereye bose twarakoreye hamwe kugira ngo turabe ko tworonka ubutungane kuri Ernest Manirumva mugabo kugeza uno munsi twe tubona ko vyase kuko n'urubanza twunguruje muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasambura manza urubanza twunguruje kuva mu 2013 kugeza n'uno munsi ubwo rubanza ntiruracigwa rumaze guhamagarwa inshuro 5 ariko nta kintu na kimwe kirigera gikogwa ikigira kabiri nuko twagiye kurondera iyo dosiye muri greffe ya sentare ntahinyuzwa mu gisata cy'iyungururizo mu nyuma twahavuye turonka amakuru kuri iyo dosiye ngo abagiye barakurakuranwa mu nyuma batahavuye bayihana ahantu ubu rero twarondeye iyiri ntitubona iyiri twarayibuze
raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwategetswe na bamwe mu nzego za leta harimo impuzangabo mu gipolisi n'igisirikare iyo raporo mbere yarabadondaguye n'amazina ishami Oricome ritangazwa n'ingene ibiri muri iyo raporo yasabwe na leta bidashyirwa mu ngiro kugira ngo abavugwamo bafatwe
rero tukaca tugira amakenga kuko tutabona ibyo bintu biko biraja kubona dosiye nk'iyo yatumye n'amakunga agira amatohoza muri buka cha icegeranyo cha gipozi cha meteje jwa amatohoza muri buka icegeranyo cy'umugu wa gatatu ibyo bavuze twebwe rundi cyo gituma twase kwemera na gatoya ivyavuye urubanza baciye n'uno munsi rero turacharindiriye ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizizokwigira duhagarika n'umunsi n'umwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubihese kuko Ernest yayikorera igihugu yakora iby'igihugu ntiyakora ibyiwe nicyo gituma twifuza ko tumenya abateguye urwo rupfu imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro
n'amashyirahamwe n'inani mpuzamakungu harimo nka za Human Rights Watch n'izindi asaba amakungu gufasha kugira ngo abagenzwa ubwicanyi bwo bita inzirakarengane afatwe ayo mashyirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Claude Chebeya Bahizire umukongomani yaharanira agateka ka zina muntu yishwe umwaka umwe gusa inyuma y'urupfu rwa Ernest Manirumba Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.